Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva Tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Ni kiganiro kiremesherejwe muri studio y'indwi Ijwi rya Amerika Washington DC.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mungitagala chavutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umwimbu wavuye mu kibazo cyo gusuzuma ubumenyi bw'abigisha mu bice bitatu bya mbere by'ishuri nshingiro mu Burundi werekana ko atantara n'imwe y'ico gihugu yashikanye bice 50% mu cigwa c'igifaransa. Mu gihugu cyose abigisha muri rusange baronse amanota 32 n'ibice 72% mu cigwa c'igifaransa. Intara ya Bujumbura Mairie iza imbere izindi mu zifise abigisha baronse amanota menshi mu gifaransa, ikaba ifise umwimbu ugera kuri 37.9%. Ibi bisiguriki niba abigisha b'igifaransa batashoboye gushikana ibice 50% canke abigisha b'ibindi batashoboye gushikana ayo manota mu cigwa c'igifaransa abo bigisha abana bo bite byifashe gute? Ibindi vyigwa bakoze ko ibazo vyo baronse amanota angana gute? Turabigaruka ko muri isanga y'uno munsi. Urunani rw'amasendika y'abigisha kosesuna twari twatumiye mu bambere batubwiye ko ivyiza twabatumira bari kumwe n'uruhande rwa leta babiteguranye, ariko abo muri leta turabakena kusesoma baza kuduha rero badusaba kubaha ibibazo tuza kubabaza no gutomora uwo baza gusangira ikiganiro. Ku munota wa nyuma baturungikiye uwo twotumira, ariko bamuturungikira amasaha amaze kuja imbere tudashobora kuvugana nawe kugira ngo dutegure ikiganiro neza, baratwihanganira tuzobarondera uyundi munsi. Uwo twaronse vyihuse akadukundira ni Manuma Antoine atwara urunani FENASEB mumfunyapfunyo ni Federation Nationale des Syndicats de l'Enseignant et de l'Éducation du Burundi. Ugorunani ruhurikiyemo abigisha mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Manuma asanzwe ari umwigisha ku ishuri ryisumbuye ry'intara ya Rutana rise Rutana. Amahoro ngaho mu Rutana, Manuma.
Amahoro neza.
Ego, ikaze muri isanga dusangira.
Kandi nabaza kutwumviriza muri iki kiganiro.
Ikaze muri isanga dusangira iki yago.
Ego. Murakoze.
Ivyavuye mu bibazo vyahawe abigisha ibiharo muravyumvise uko vyifashe, mwavyakiriye gute muri FENASEB? Muvuga iki kuri uwo mwimbu wabonetse mu bigisha batandukanye?
Twebwe muri FENASEB ico kibazo twaragize icyo tukivuga ko
turabumva muduge ku ijambo.
Hanyuma kwato kambere bwo amasendika ari mu gisata cy'inyigisho n'indero mu Burundi atari make yari yatanguye mbere no kuciyamiriza kuko twabona yuko atakarusho kije kizanye kandi koko kwarerekanye utunenge twakiranze ubwa mbere icyo twovuga nuko icyo kibazo cyatanguye gutera uruhagarara mu bigisha kuko batashobora kubona n'ingene bukitegurira nibabona iyo bahera niyo bahereza bituma rero bagira uruhagarara nidogiba myinshi mbere bitaye ko bari baciyamirije kubera babona yuko umengo na gasuzuguro na mwaburya bari babahaye akazi babona ko babishoboye kuko bari bafise impamyabushobozi mbere bamwe mbere mu baronka akazi muri iki gihe babahaye n'ikibazo
Manuma imbere yuko Manuma
yaciye kumbuga urukana bumenyi igene berekana barimu basa nabariko ngira ngo baratwisha bibi kibazo ibyo bigashafuta rero ishusho cy'umwigisha murezi
imbere yuko tuja mu Manuma Manuma muriko muratwumva
ibyo ni byari guko
Manuma muriko muratwumva
gakari naho
Manuma muriko muratwumva
ubushikira nganje kindero bwahisemo gukoresha
Manuma muriko muratwumva
abarimo bavuga bati ico kibazo nta kamaro hanyuma buragitegura ku ngufu kandi urabe
Manuma muriko muratwumvaga Manuma
kwibaza ati bega cyari kigamijiki
Manuma muriko muratwumva
yego ndabumva buke naho ndabumva neza
muze muranyumviriza kukwera ko musa nkaho muriko muriganiriza mwenye nato muriko muraganira mu gihe ndabasaba ijambo ntimurimpa rije nabatumiye imbere yuko muja muri utwo tunenge muriko muravuga nabanje kubabaza akabazo ko kumenya ivyavuye muri ico kibazo cakozwe nabigisha mwavyakiriye gute ayo manota murayavuga kwikerekana ishusho ry'ubumenyi abigisha bafise mu gihugu cyose canke
oya n'ukuri nta shusho by'ukuri kiya kibazo cerekana kumwigisha mu Burundi mu mashure amwe kera bita mato no kuvuga kuri bya nivo bitatu za cy'ishure shingiro kuko nega binjira muri uko bunenge nariko ndavuga kuko ibibazo bimwe abo bigisha bya babakijwe nibifatiye koko kubyo bari basanzwe bakura novuga nti mu kazi kabo ka misi yose
muvuga utunenge
twovuga nk'ibibazo bimwe dusanga byabakijwe mu biharuro aho barabaza ibyo bize kera nk'abamaze imyaka myinshi bigisha nk'ibyo bita ama fonction afine
Manuma
mu bisanzwe batika
Manuma
twe twatika kera mu mashuri yayo w'icumi mu w'icenda murumva rero ko bidafatiye ku kazi ka misi yose ku nteguro z'ivyigwa basanzwe batanga imwe bimwe mbere urumva barabyibagiye tugafatira mbere no ku nko kuri icyo gifaransa bavuga ngo baronse amanota make muravye neza kirya irya texte bahawe bakoreye ko yari irengeye kure cyane novuga nti ubumenyi baba bafise kuko irya texte iraboneka ko yari yatowe
Manuma
n'abantu
Manuma
batazi
Manuma
batazi neza n'igifaransa bari mu bigisha ingere kiba kimeze
Manuma uri kuranyumva
yego ndakumva
nagusavye ko mu kuvuga kwawe uzuranyumviritsa uragenda ukavuga nkashaka kukubaza ukabandanya uvuga nkaguhamagara ntiwumve urumva ko si kiganiro n'isamatangazo uri kurasoma unyemerere tuyage ndakubaze wishure hanyuma unyumvirize ibyo ndiko ndakubaze kukugiye uravuga ugatwara ijambo tukaguhamagara ntunatwitabe kugira ngo tukubaze ibibazo bitandukanye vyogorana uravuga ati ivyo babajijwe si vyo bari bafitiye ku utu ubumenyi ukavuga ngo utunenge twaranze ukavuga uruhagarara ibyo byose nibyo byatumye amanota aba uko ari abahinga b'indero bariko ravuga ko ari amanota adashimishije kubigisha bigisha abana
yego
leka manuma mu buhinga bw'ivyuma babanze bamudukurire ko hama tumuvugishe gato tumubwire ko twifuza ko ikiganiro kigenda kuko turumva ko turavuga ntatwa numura twumva neza
ndabumva ariko si neza cyane arimo amaparadite
mugabura twumva ibazo turiko turakubaza uravyumva niyo turiko turakubaza uri kuravuga urumva ko turiko turakubaza
yego ndabyumva
yego nade hanyuma twabaza nimba ayo manota ku bwanyu baronse aterekana ubumenyi mwavuze ngo ntivyerekana ubumenyi ati barahungabanye no kuvuga ko ivyo babajijwe si ivyo bari basanzwe bigisha ibazo byari bishingiye ku kinyabake aha nyene
yego ibibazo ibibazo rimwe rimwe koko byari kuto bigisha ariko ibindi nigafatira kubyo bigisha kuko navuze nka nk'ibyo babajijwe ko nk'ibyo by'ibiharuro bavuze nk'ibyo bita fonction affine mu bisanzwe nk'abamaze imyaka nka 20-25 bakora ibyo nabyo baba bacibuka kuko babyiga mu mashure novuga yisumbuye ya kera kugero kwa umwaka w'19 navuze kandi n'igisomwa cy'igifaransa bahawe ni ukuri n'uwo baba yarize novuga mu gisata cy'indimi icyo gisomwa cyari kigoye no gutahura mwumva rero wisano ntishobora kwishyura ku bibazo mu gifaransa udatahura igisomwa ibyo bibazo byabagizwe ko nicyo gituma rero tuvuga tuti ayo manota ni ukuri ntiyofatirwa nko kugira ngo bavuge bati ujya abarimu nta bushobozi bukwiye bafise
reka tuje ku mirongo ya telefone kandi tukwibutse manuma ko zura tworohereza tugiye kukubaza utubazo dutandukanye canke abariko barabaza mukishura ku vyo babaje ko mukongera mukatwumviriza kugira ngo dushobore kuyaga ntimwiyagishe mwenyene turafise wa mbere ni Edi ku murongo wa telefone Edi kaze ku ijuru rya Amerika turafise uyu wundi atari Edi urinde ntitwumvize n'abatubwiye muhinga bw'ivyuma wewe witwa gute
Je ni twanda ishimye Eliezer.
Eliezer uhererehe?
Je nezani ndivuke ya makambari kuwa niverenga ha Murumonge.
Murumonge. Akabazo kawe ku bo muri sendika irukemwo abigisha mu ntara zitandukanye z'u Burundi twagutumiriye FENASEB kugira ngo tugaruke ku kibazo cako geruka gukorwa nabigisha mu mashuri shingiro kugira ngo leta irabe ahumenye bwabo bugera.
Jaho icyo nagomba kubabaza nuko kije kibazo cyane cyane biragoye ko ukwitega umwimbi ubereye mu gihe ufashe ukabaza ibintu biri vague utabagiriye formage Aro
turiko turakumva
rero ubu nayo ndaraba ikibazo cy'igifaransa cyangwa ikibazo cy'ibiharuro n'ibyo yabantu babigisha primaire kuva mu ya gatandatu gushika mu nako kuva mu ya mbere gushika mu ya gatandatu haba na gato rero bazi ko babaza ibintu nka bike bari kubaza n'ibiburiburi bakabagirira agaforomaco hanyuma bakahita bakabibaza kuko uba wagije ikintu naho bari muri domine yawe ntasa n'agasigisirena kubi nta kubagije nta kubwirishije agaforomaco nta mwimbo mwiza kweri ushobora kubwira ntikuroya
waracije mwa maso ibyo bibazo babajije ga ndashimi
ashimeza ko no ndacyafise ndabifise
urumwigisha canke waragikoze ico kibazo
aya gina bundo umwigisha gusa ni gusa ndi forme ko kuzo umwigisha
uriko uyigira kuzo ubwigisha aho uvuga hahaze ni nko mu biharuro ni nko mu gifaransa
kwese kidatire domene ko uriko raraba nk'ibiharuro si bimwe bigisha na gatoyi igifaransa si kimwe bigisha none nko mu gifaransa ko turaraba nk'amavara aho tukaraba nka complexe du texte bintu byasaba konisa sitwe akofondi afana ibintu byo kutica kuvuga mu majyambo make si byo bari basanzwe bigisha bagomba kuba bajya ibintu bimeze nka birya n'uburiburi bari kubanza akabagisha agaforomaje adekwate kari apropriye ku buryo batisanga bari nko mu mutego ibyo muri hirya kibazo umengo ni umutego nyine bagombye kubatega nta yindi
nko mu gifaransa utanze nk'akarorero kuko uravuga ati harimwo nk'ikibazo cyo gutahura igisomwa ibyo byose abana bo mu mashuri amatomato kuva na kera barabaha igisomwa bakavuga ati soma iki gisoma hama bakakubaza ikibazo gishingiye ku gisomwa ufise ahaza mananiza kumwigisha bahaye gusoma igisomo usanga gifise ngira ngo nkama ico twita mu gifaransa ama paragrafa ni canka 5 bakakubaza ikibazo kiri ngaho muri ico gisomwa ni nka hehe ga ndayishimiye
oya igisomo batutanke cyari gikoye
cyarimo amavuga agoye cyane
mu Burundi abantu bigisha kuva mu ya mbere ku ya gatandatu siba abantu usanga bazi igifaransa kinini gose kuko niba abandi batatu na usanga batatu na examen d'etat bamwe biganye ni 18 bakagira icyo bagaforomaje 18 bakagira 18 ya section pedagogique usanga abantu bafise connaissance ziri très d'approfondie dans la langue française
akabaza reka turakabaza turakabaza mu kanya manuma atubwire urakoze ugira umunsi mwiza
sawa murakoze nawe
ku jam Leonard ikaze nawe ku jugi Amerika Leonard uratwumva
yego ndabumva
uherereye nawe
sawa
uherereye mu ntara ya he
Ibururi
Ibururi akabazo kawe canke intererano
yego akabazo kanze halo
turiko turakumva Leonard Leonard uratwumva Leonard ndumva agere katugaruke kwa manuma manuma urumvise ivyo ndayishimiye avuze ati abo bigisha hariho abusanga bari badafise ubumenyi bukwiriye batari bafise ubumenyi bukwiriye bwo kwishura ibibazo kubera ko baje kwigisha batararonswa ubumenyi bukwiriye inyigisho baronkeje imbere yo guhabwa ubuzi butandukanye zari zikwiriye bahawe akazi babibereye
bo ego urakoze kumva ico kibazo ubumenyi ragoye ko kuvuga ko bwo babukwiriye cyangwa bidakwiriye kuko novuga nk'ibisata n'indera bigisha murabona biratandukanye kiretse ubu hari igisata kimwe ariko kera hari ibisata byinshi hariho nk'abusanga barize baronka yampamye bushobozi ya D4 abandi baronka impamya ya bushobozi ya D6 abandi D7 hariho n'abigisha rero aha wakazi mu bihe byari bigoye abigisha bari bakenye usanga bize mu bindi bisata ibyo byose rero urumva biratuma umuntu avuga ati ubushobozi burakwiye kuri bamwe ahandi ntibukwiye kuko nk'abize kata normale umuntu niyo bitiranya n'abize za ifi cyangwa za erp imwe za lycée pédagogique kuko urabona lycée pédagogique biga imyaka ibiri efe bakiga imyaka ibiri aba D4 hariho imyaka biga bigangira umwaka umwe nyuma y'uw'icumi urumva rero nka guhava rero umuntu abashyira hamwe biragoye
uwo cavuga ati leta murayirenganya kuko nimba yarakoresheje ico kibazo yari ikeneye kumenya ubwenge bwabo sinuko mvuze ubwenge ubumenyi bwabo aho bugera hama gutyo abadafise ubwo bubenyi ibaronse akaba ari naco gituma mwoba mwaridogeye ico kibazo ntiyoba abeshe rero
urumva twebwe twebwe twavuga tuti ikibazo mbega kigamije iki naho byari bihagaze kuko umwarimu ari ku kazi yitwa ko afise ububasha bwo gukora kuko aba yaronse akazi kuko bamwizigiye kuko bazi yuko yize kandi aronka diplome hanyuma rero urumva hariho kugira ngo basobanure abaronka inyigisho kuko ngo nibyo barongera kugira barabe aboronka inyigisho baratise ingene bikogwa baravuga bati reka duhere ngaha dushikana aha hanyuma tuzobandanirize ngaha kandi benshi mbere barakeneye n'ubwo n'izo nyigisho n'ubwo bumenyi bushasha kugira ngo bajyane n'ibihe kuko n'uwo oya yokwitwa ko yatoye ikibazo ntazi ibigezweho n'ubu nagira ntanga karori nk'abariko bariga ubu nko mu gisata nderabigisha ntibariko biga ibijyanye nibiriko n'ubuhinga buriko burakoreshwa muri iki gihe nko mu wa mbere no mu wa kabiri bariko biga ubuhinga bushasha abasanzwe bari mu kazi mugabo bari muri mu gisata nderabigisha bariko biga ibya kera murumva rero yuko ibyo bigoye kuvuga ngo ugiye mu kazi uri mu kazi ubu arafise ubumenyi bukwiye kuko hariho byinshi bibandanya bihindagurika nko mu gifaransa ho byarahindaguritse cyane byagiye birahe uko ibihe byagiye biragenda
reka twakire na Clema ku yundi murongo wa telefone Clema ikaze ku ijwi rya Amerika uherehe ga Clema
abandi mu Burundi
akabazo kawe canke intererano
nakabazo navuga ndababaze leo bahatekanije ibizokurikira imbere y'uko abo bantu bavuga yuko batashikanyije nka nikurika y'ingingo bari imbere y'ibitekanije
urakoze bwira umunsi mwiza urakoze Clément ego manuma mu masendika atandukanye hacyo muravugana na leta kugiye gukurikirwa inyuma y'amanota yasohotse igenekerezo rya 28 ku kwezi kwa gatandatu nabaza aba DJ yuko hari ikigiye gukurikira mwavuganye na leta y'u Burundi n'icahe ku inyuma yaho amanota asohoke
warabonye raporo yasohowe kuri icyo kibazo na raporo ndende leta rero ntituravugana ibizokurikira ntabwo baratubwira kuko no muri iyi nama rukokoma iheruka ku by'indero ibyo ntabyo twashikirije gusa twashikirije amakenga ingorane ziri mu gisata cy'indero muri rusange ariko ibyo bizokurikira ayo mano intuze iyo raporo ntiturabimenya mugabo tuzonabibaza cyangwa nawe ubushikiranganji nabwo nyine urakwiye kutubwira bizokurikira
mbega intuze amanota bo bari bavuga ko yoba meza ku bwabo yarangaye harayo bari baba bariye
oya ntayo bari batubariye reka ntayo bari batubariye mugabo bavuga bati abazoronka amanota meza nibo bazoca bigisha abandi bati rero abarimu bazoronka amanota mabi nibo rero bazoca ahubwo bigishwa kugira ngo baduze bwa bumenyi baduze na bwa bushobozi mugabo ntibari bavuze bati urugero n'uru kubatokwigisha cyane urugero n'uru kubatokwigishwa gusa bavuga ngo abigisha batokwigishwa ngo nabashyika ibihumbi 30 nibyo twari tuzi batubari
none ariko gushika n'ubu hariho abibaza ikibazo aho kiri kuri mwebwe mudashaka ko bigishwa adaha ubumenyi bufise bagakora ikibazo bikamenyekana ko atabwo bafise hakaboneka ababigisha ikibazo kibahegamanuma
weserega ntangorane n'imwe ya yumite z'ukwigishwa ntangorane n'imwe kabisa kuko kwigishwa nta mwigisha n'umwe atabikeneye mbere nta mukozi n'umwe atabikeneye kuko no mu mategeko y'akazi agikoreshwa gushika uyu munsi kuko itegeko ry'akazi rigenga abakozi ba leta gushika uyu munsi ntiryahinduka kuko nari shasha ryateguwe ngira ntirashyirwa ko igikumu n'umukuru w'igihugu rero twe tuvuga tuti nibakurikize iryo tegeko abakozi bigishwe abarimu bigishwe koko baduze ubumenyi nk'uko biri mu itegeko igenga abakozi ba leta kuko haranditswe yuko uko imyaka itanu ihetse ubumenyi bw'umukozi bwovugururwa aha tuvuze rero ubumenyi bw'umukozi no bw'umwigisha burimwo
mukanka gusa gukora ibyo bibazo byo kuraba yuko aho mugejeje ku bumenyi bwanyu
twe tuvuga tuti ibyo bibazo nta kamaro umwigisha nk'umukozi niyigishwa kuko n'ubu bari ko baravuga yuko mu Burundi abantu bize ubuhinga bushasha bw'ituma tubana kw'amakuru ababuzi ni bake kandi abarimu barabukeneye kugira ngo ubumenyi bwabo ubushobozi bwabo bujyane n'ibihe bashoboye kugira ubushakashatsi barondere ku mbuga ngurukana bumenyi novuga ntibateze imbere bwa buhinga bwabo bw'ukwigisha mbere n'ubumenyi
reka twakire Gido
abigisha barakeneye kwigishwa nyine
reka twakire Gido ku murongo wa telefone Gido ikaze ku ijuru ry'Amerika ni Gido uratwumva muhinga bw'ivyuma ntibatubwiye neza amazina yanyu ariko ni Gido canke ninde
Gad
uherereye ga Gad uherereye he
Intereye Burundi
akabazo kawe canke intererano
jewe amfise no bitanga intererano canke akabazo ku kicho kijanye na somye no bwi ntanga amara y'ikiganiro cyo mwa ikibazo nyamukuru kijanye nuko abigisha bakoze ikibazo kiraba nubwo gisuzwa mu bumenyi bwabo aho mugarukira abafite igisata cy'igifaransa abantu bashoboye gushikana ibice 50% mbere bafite ibintu bisaga cya buri bane witwa yuko abantu bagerageje nabonye imengo bavuga ari ibice 50% rero ndabibonye je byantangaje kuko tubirabye sisteme y'igifaransa niyo twizemwo n'umunsi niyo navuga n'igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu navuga bivuga igifaransa ku isi hanyuma tukaca dusanga abigisha ikici igifaransa mbere n'ibitangaje binatangaje hari imyaka myinshi iheze abakoze icyo kibazo harimo navuga n'abantu bagiye bakurukiye bamaze imyaka myinshi bigisha ubwo bakavuga bati icyo kibazo cya nta bantu bashinzwe 50% rero cya twibaza ikibazo cyane tubaza aba bantu baba barakoze icyo kibazo mbega kugira ngo kuma n'aba sinzi ko mwashimikiye ku gifaransa sinzi ko ari cyo nyabatashinzwe 50% cyane hariho n'ibindi andi madisipline baba batashikanye icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri nibaza novuga nko sinoshiti ikibazo ngomba mvuge no mutumire wanyu reka aravuga mu kanya reka avuga ati ibibazo ngo ntibikenewe ngo gukoreshwa ngo ahubwo ngo leta ngo ku imyaka itanu iheze ngo yoza iragira mu kinyarwanda ngo amahugurwa cyangwa novuga kuza barakarihiza ubwenge abakozi bayo iyo ni inzira yuko iki kibazo ku bwanje cyaje hageze kubera mu Burundi kumenga ntihenze kuva mu mwaka w'ibihumbi mirongo n'indwi niho Burundi bwafata intumbero yo kujya kubera bagiye muri kano karere k'igihugu kijya mu leta y'ubuseruko hariho indinganizo nshyashya ijyanye no kwigisha yahindutse barahindura amaporogaramu yo kwigisha amaze guhinduka hariho ibitabo novuga cyangwa indinganizo yerekera kwereka ko kera iyo nayo isunga novuga uko abigisha bahawe akazi ibyo bako uko bize kera hanyuma mu 2007 umengo birahinduka haraza kuzarajaho icyo bise ecole fondamentale
ecole fondamentale mu Burundi yagiyeho mu 2013
murakoze cyane kugira niko byagenze hanyuma uko yakoreshwa n'amatari maze kuza hacyahinduka rero ibitabo novuga cyane indinganizo nshyashya yo kwigisha yarahabaye imaze kuhaba hariho abigisha bize kera bakora muri ACT system bariko barakora rero uwo muntu avuze ati ngo hamare igihugu nibaza ko abatunganije kino kibazo bagiye barabona umusaruro kandi icyo nange bafite icyo nange
Gad, uri kura twumva? Gad, uracyat twumva? Gad aragiye dahejeje icyumviro ciwe muhinga bw'ivyuma reka tubasabe uri kura twumva Gad? Ni Gad. Bandanya Gad ivyumviro vya mudutunge mu bihinga bw'ivyuma bariyo ntibariko ntituriko turumvikana neza nitwo dusoro bo duseye muri kino kiganiro ariko turagerageza tudukemure Gade uratwumva bandanya uvuga
nako ndavuga rero ni muri ico gihe leta yatunganije kino kibazo nibaza ko itihenze kuko igitumi itihenze nabonyine bagiye babona ubumenyi busubira inyuma twese tubibona rero uyu muntu avuze ko iki gikorwa kidakenewe ahubwo ngo ku myaka 55 ngo hotunganywa ubundi ngo ngo batangaza ngo kuvuga yuko abigisha gutangubara abakozi mbere ba leta muri rusange icyo kirumvikana mugabo kuba harabayeho kino kibazo nje ndabishima cyane kugira ngo leta ibone ayo fatira mu kugira ngo ivuge ati aha niho abantu bananiwe hanyuma reka dufatire aha je ndi mu bantu bavuga ndi bantu bemeza neza kandi bashingira intahe yuko babashigikiye icyumviro cya leta cy'uko iki kibazo byokorwa
urakoze Gade ugira umunsi mwiza akabazo wa DJ ku vyerekeye ibindi bisata amanota baronse turaza guha kanya mu kanya manuma acishure ugira umunsi mwiza ariko imbere yuko akwisha reka tubanze dufate na Mani Mani ikaze ku jugi Amerika Mani Mani yagiye manuma wumvise akabazo ka Gade arahagaraye ahantu avuga ati ivyo bibazo birakeneye kugira barabumenye bwanyu aho bugera akabaza ahandi mu bindi bisata vyagenze gute uretse mu gifaransa twashimikiye mu gifaransa nivyo twashobye kuronka bibonetse muri rapport yihuse ahandi ngo vyagenze gute mu vyigwa bakoze ibindi bakoze vyari vyahe hama manota yifashe gute
murakoze kumbaza icyo kibazo mu biharuro baravuga ngo biragendeka ngo pa raporo y'igifaransa si iyi raporo sinasa isoma yose ngo ndayiheze mugabo bavuga bati mu gifaransa niho ibara ryaguye ati mu biharuro byopfuma bagereranije n'igifaransa ariko rero navuze nti kubazwa si bibi ku gupima ubumenyi bw'abigisha si bibi ariko twa tuvuga tuti tujya bofatira ko kugira ngo bigisha novuga ntibavugurure ubumenyi n'ubushobozi bw'abigisha ko njyewe navuze nti bose burya barakeneye ko ubumenyi n'ubushobozi buvugururwa novuga nti abigisha bose kuko hari ibintu byinshi biguma bihinduka kandi ikindi nacyo jewe nirafatire ku byashyikirijwe n'amarukoko y'indero nuko byagaragaye ko igifaransa ari ingorane ukuntu cyigishwa n'ukuntu novuga nti n'ubushobozi abana baronka hari ikibazo kuko urwo rurimi nyene nirwo rutuma abana batahura ivyigwa kuri ivyo ngo rero kubera igifaransa novuga nti icigwa cigishwa nabi bivuye kuri bwa bumenyi bw'abigisha mugabo kandi bivuye no ku nteguro barasabye yuko integuro z'igifaransa zosubirwamo kubera ari ururimi rwigishwamo
hama agahaze kabahe mu gifaransa aho vyankira ni hehe ni ibitabo bike ni iki biburira he kugira ngo ico gifaransa bigisha bagitahure bagitahuze n'abana
yego
ego ego urumva ariho ku ruhande kwabigisha kuko urumva nabo baca mu mashure mu bisata by'indera bigisha mbega icyo gifaransa gifatwa kuko wasanga igifaransa gihabwa amasaha make
n'amasaha ngahe
ikubu rero
n'amasaha ngahe
yose mfatiye ngo ko ku gisata cy'indera bigisha uyu munsi usanga igifaransa boba bagihangisha nk'isaha imwe isaha imwe ku ndwi urumva nk'aho n'ikibazo no mu bindi bisata nuko usanga kiretse mu gisata bigisha indimi ahandi hose basa n'uko urwo rurimi barufashe minenegwe none wewe wumva agiye kucyigisha bizota bigenda gute hataba ingorane rero barabonye neza ko bibereye ko integuro z'ibyigwa z'igifaransa nato nyene zisubirwamo dufata nko muri aya mashuri kuva mu wa mbere gushyika mu wa gatandatu hariho byinshi bagiye barakuramwo igihe binjiza mu mashure mato mato igiswahili n'icyongereza hari ibyo bace bakuramwo kandi byari ingirakamaro sinzi ko nobivuga mu gifaransa ni nk'ibintu by'amavoi n'iby'amadiskuru dore ngo barabikuyemwo n'icyo bita expression écrite urumva nk'aho n'ingorane n'umuntu rero aheza amashure atifite agahaze kuko ntiyarose umushinga ukwiye muri urwo rurimi rw'igifaransa
ariko gamanuma dufatiye nko ku gifaransa bakoze abigisha bo baheruka gukora ikibazo hari uwabivuze avuga ati aho vyananiranye cyane hari nko mu gutahura icyo twita texte urwandiko babahaye ngo basome kandi ico cyandiko kuva kera tukina batonya muri premier canke ahandi warabikora bakaguha ikintu ati soma hanyuma wishuri ibibazo nk'umwigisha bari ko arigisha biza kunanirana gute ko asoma hamakisha ibibazo mubajije
icyo gisomwa cyari gihanitse cyane
hari
gihanitse cyane ni kimwe bita texte literaire kuri umuntu atagiheruka byari bigoye kugitahura navuze yuko n'umuntu yoba yarize iby'indimi bakakimuha icyo gisomwa cyari kumugora rwose
reka tuje ku mirongo ya telefone manimani aragarutse manimani ikaze
mahoro mahoro
ariko wewe wita amafaranga n'abandi bavuga ngo yarabuze bigenze gute wewe warayaronse amafaranga yaramenye adrese yahataha
ubundi nitwa Maniyambo na Sirize
uherereye he ga Sirive
uherereye
he
uherereye ngaha mu gisagara ka Bujumbura
duga ku ijambo
ngerageje kuraba nkaraba ukungene abigisha barose amanota adashikara 50 ku ijana ku kibazo bari babahaye yari suzumwa biragaragara neza yuko n'abanyeshure atabumenyi buhagije baronka icyo maze rero kubona ni uko ni mu ishure usanga umwarimu gorimo gifaransa kandi ariko fatiyo mu gihugu cyacu usanga bari matabika kuvuga no kugwigisha ugasanga nk'umwigisha arinjiye mu ishuri atanguye icigwa avuga ikirundi na cya gifaransa akagigisha mu kirundi ntabwo umuvuga rwa rurimi ntabwo rwa rurimi akarinda asohoka abigisha abanyeshuri mu kirundi n'abigisha ntibatahura ni ukuvuga n'abanyeshuri nta kintu bazotahana maze kubibona henshi mu mashuri mbere na za kaminuza maze kubibonayo aho umwigisha yigira mu ishuri avuga ikirundi akarinda asohoka ariko arigisha ibiharo akayigiza mu kirundi akarinda asohoka rero ni inkurikizi ko barose amanota mabi ni inkurikizi zo kutaba basoma noneho niyo bari mu ishuri ngo bacigishe nk'uko bisanzwe rero kunanirwa no gutahura texte baguhaye biva ku kuntu utabikunda gusoma cyangwa ngo ukunde gukoresha amateri matandukanye acabasanga bibasiga cyane.
Uvuze ngo abo bigisha bashika mu ishuri bakigisha mu Kirundi, nagira ibitabo bitandukanye kera nk'ibiharuro byaba biri mu rurimi rw'Igifaransa.
Yego, babiri muri mwe gifaransa, ariko mugabo mwigisha yashika mu ishuri ugasanga kubisigura asigura mu Kirundi, noneho ntakoresha gifaransa kugira ngo abanyeshuri bumve cya gifaransa, akabisigura mu Kirundi, ugasanga umunyeshuri yavuye mu ishuri ataja mu gifaransa avuze, amaze ukwezi atonda ku ishuri nta gifaransa avuze, namwigisha amaze nk'indwi yose atonda mu ishuri nta gifaransa arakoresha.
Reka tubaze Manuma ko ariko vyifashe, kuko ubundi ndazi ko nk'ibitandukanye ico bita intangamarara, etude du milieu, histoire, géographie, vyose wasanga biri mu gifaransa, mukarinda kuvyandika mu gifaransa, kandi hari n'amashuri amwamwe iyo wegeye imbere batarinda no gufata ngo bariko baravyandika ku rubaho bagusomera wowe ukiyandikira. Urakoze mani mani.
Murakoze
namwe. Imbere ko tuhi jambo Manuma, reka twakire na Charles. Charles ikaze ku ijwi ry'Amerika. Charles? Charles uratwumva?
Allo?
Urikuratwa
Charles?
Charles uhererehe?
Nherereye mu gihugu cya Zambia.
Zambia, amajahe muri Zambia.
Mu Rusaka.
Akabazo kawe cankerano kwa Manuma?
Ku ntererano je nagomba gushikiriza. Kuba abarimu bararonse amanota mabi ahanini novuga ko leta ifitemo uruhara. Kubera igituma mvuga ati leta ifitemo uruhara, mu bihe byashize mu myaka iheze abarimu barabagirira icyo bita amasomineri, amahugurwa, ariko ubugiye kuraba abo barimu ntibakibagirira amahugurwa. Urasanga umwarimu amaze imyaka itanu, itandatu, nta mahugurwa yigeze ajyamo, nta masomineri, ntibabakarihiriza ubwenge mu ijambo rimwe ngo bongere mayindi zabo zibe fresh. Ikindi novuga novuga nta kamwana wa mama, usanga umwarimu ariko arigisha ikintu atazi domaine, ugasanga ni nta tomberi yize, ugacusanga bamushyize mu ari kwigisha. Ni kuvuga bamwe bari mu madomene yabo, bisaba ko bavangura amadomene. Sero ni ikintu umuntu yize akaba ari cyo akurikirana no kwigisha, nabitagenze uko n'abana bacu tuzosanga ari kwa kundi nyene, nta kintu bovamo mu ishuri. Ariko hanini bakwiye leta ikwiye gushyiraho umugambi kazira bakarihiriza ubwenge, ndavuga amasomineri bakabagirira amasomineri bakabakarihiriza ubwenge, nicyo mbona umenga cyo havuga gifasha cyane abarimu.
Urakoze Charles ngaho muri Zambia ku vyumviro vyawe.
Ego
mani Manuma mani mani yavuze ngo abigisha namwe mubifisemo uruhara ku bumenyi bwanyu buke, agaruka akiyerekana ati haragera igihe umwigisha ava mu ishuri atagifaransa avuze n'umusi warimwe akigumira mu Kirundi gusa, n'ivyo biba biri mu Gifaransa akabihindura mu Kirundi. Ibyo nivyo ga Manuma?
Ego ibyo birabaho, ibyo biriho, kuko navuze yuko mu minsi irangiye ibisata by'indera bigisha byari bitandukanye. Hariho igisata bita lise pedagogique, hakaba igisata bita normale, harabaye igisata cyitwa EFI, harabaye igisata gisohora ba B4. Urumva rero n'igisata cya lise pedagogique abo barungikayo kwigayo bari abanyeshuri ba nyuma mu mwaka w'icumi. Mbere birashika icyo gisata bagishyira no mu makomine, nta n'abigisha baronka bakwiye babakurikirana kugira ngo babafashe baduze ubumenyi bashobore kudoja kubuha abana. Ibyo rero bavuze nibyo rero umwigisha adafise ubumenyi bukwiye bw'ibanze, birumvikana yuko adashobora kuvuga neza wa rurimi rw'igifaransa kuko nibindi mbere abafitsemwo no vuga nti agahaze haba no mu biharuro haba handi rero nize navuze nti burya baratse neza abigisha barakenewe birakenewe ko ba ubumenyi bwabo bugurwa kenshi kugira ngo baduze bwa bumenyi baduze n'ubushobozi kuko ibyo oye bariko baravuga ntibayiba busema mbere no mu mashuri y'ibanze ayo fondamental usanga mbere no mu mashuri yisumbuye ibyo bibaho kuko ubumenyi bw'ibanze butera butituka kuko navuze nti muri inama ruko ko mabarerekanye neza yuko akanovera k'imbere muri rusange katituke
urakoze manuma ku isku nyishu uhaye manyimani ya kwa DJ twafite na Obed kaze ku juri ya Amerika
murakoze
uherereye he
muri Tanzania
haravugwa make
Tanzania na kaduba turi mu bihe by'izuba nta kibazo twatuje twamenyereye
akabado canke intererano kwa manuma
intererano kwa manuma je nari mfise intererano yo kuvuga ati nukuri uko kuntu tubona abo barimu bigisha ayo manota barose arateye isoni kabisa nukuri kendo na bo kongera bakiga kubyo baza baratanga ubumenyi kubyo bazi apana kuvuga ngo barimo barigisha ibyo rabo batazi babahugure cyangwa babaronderere abandi barimo bashoboye kwigisha bakabigisha bakabongerereza ubumenyi
yego urakoze ugira umunsi mwiza
Sawa na mimi kirumusi mwiza ngaho kujwi ya America turabakunda cyane.
Yego. Manuma muriteguriye kuzohugurwa none. Wavyivugiye ati hari hamasanamu babashe nubwo bavuze ngo barabamara maji ariko ni bafasha amasanamu yo bariko baratrisha bakore ibibazo. Muriteguriye kuzohugurwa ku buryo ibazo nk'ibibije mutazoza muratisha kajisho ku rupapuro gundi kandi namwe muhora abigisha bahora babihanira abana iyo batrishije.
Bon, tani watayuko mu byukuri ntibari ko baratwisha ndabari ko ari yumvira.
Manuma uhavugira
tuti za?
Uhavugira rimwe bi.
Babashira ka fresh urumva. Ukamenga urumva ni ba menga urumva nite twavuze tuti cyo kibazo cyaratanze ishusho itari nziza kumwigisha kandi bituma umwigisha atuma urutoki nabaregwa nabandi ababyeyi n'abandi ariko twibaza ko bari ko baratwisha kuko umwarimu nibaza ko azi ko kwiba ikibazo atari byiza ariko nibaza ko bari ko bariyumvira mugabo abantu bake bayifata ukundi kugira ngo ba nuvuga nti ba abacyoza umwigisha rero tukibaza tuti ibyabaye byobera icigwa abantu bateza indero kugira ngo bafate ingingo babanje kuraba inkurikizi zazo nayo ahandi hoho nagarutse kuri ibi twari ko turavuga ibintu by'igifaransa ariko baravuga yuko umwarimu afise ubumenyi buke mu gifaransa navuze ko byumvikana kuko bize mu bisata bitandukanye kandi nuvuga ntibitigisha kumwe ariko bagahurira mwishure
kazoza kinyigisho mu Burundi kazoza ku bumenyi bw'u Burundi urakavuga nk'iki nka wewe uri mu masentre atandukanye gamanuma uravye ivyavuye mu kibazo muheruka abigisha baheruka gukora kazoza kinyigisho mu Burundi urakavuga kwiki kuko nko mu biharuro igihugu cyose baronse 53 n'ibice 66 ku ijana ni kuvuga ko ibiharuro n'igifaransa nibyo biza imbere y'izindi nyigisho zose kazoza kejo k'abanyeshuri mwigisha biciye mu nyigisho mubaha ubumenyi mufise murakavuga kwiki muri federation yanyu
bo kazoza etrade kazoza nibaza yuko tutovuga ko yose ari bibi kuko aba yarerekanye yuko abigisha naho bo bafise bavuga nti agahaze abigisha barerekanye ko ari intwaro bashaka no mu bihe bigoye canke muri ibi bihe povuga ko turi mu gahembwe abigisha n'ukuri hajya baragerageza mbere ikimenyamenya nuko abo bantu b'incabwenge ufite mu gihugu baciye mu minwe y'abigisha ni ukuvuga ko kuva hasi gushika hejuru abigisha bitanze n'ubu babandanya bitanga Tani bakare igikuru cy'ukuba kubakora ku itama cyangwa kuvuga ko atacu bazi cyangwa bamaze ni kubashyigikira kugira ngo bagire umwete mu kubashyigikira ni kubigisha ku rugero isigeze ko kuko tutaga guhangana nibikenewe muri ibi bihe by'igihugu gikeneye harabavuga bati uyu munsi harakenewe ko abantu biga ibyo kwimba ubutare cyangwa iki ibyo byose rero twe turizigiye yuko abigisha bashyigikiwe umwete bowusumbize reka ingorane si izo zonye navuze icyo kibazo babahaye ereka ntibacyiteguriye bagiye mu ruhagarara imitima ye yabo ntiyari itekanye kuko haravuzwa n'amajambo ko bagira bakuze mu kazi ibyo byose ubiteranije birashobora gutuma umwimbu muri icyo kibazo bakoze utaba mwiza
reka dufate na Innocent ku yindi murongo wa telefone tureka twakire Innocent ku yindi murongo wa telefone Innocent ikaze ku ishuri rya Amerika no muri Isanga
murakoze amazi ko ndabibona ndiferane hari ubudasa hagati y'uwo ariko aravuga kubera uciza na mwongo babigishe bongere bagirene kandi basanze bafite impamyabushobozi abukoze ikosa ejo mbona ni sisiteme barimwo irashaje sisiteme barimo rero ishaje urumva ko nabo iyo sisiteme nyine bisanzemwo kuva bakiri abana batoya barakura bariragwa n'abana ababyeyi babo barakura bayiraga abana babo urumva sisiteme irashaje ku bwiza bohindura sisiteme bagakora kuri sisiteme isi igezemo bo nimba tuvuga ati umufaransa kuba tukiri kumwe kuva kera twari kumwe niho yakurije sokuru sokuruza natwe turamukurikira natwe abana tuko turabyara bari twagenda bakurikira nyine mu Faransa bo kubyiza je mbona kuhindura sisiteme tukavuga toki igifaransa nimba turi mu Faransa reka duhindure sisiteme tugerageze icyongereza nacyo kuko turi mu tuguma turi mu gifaransa uriko winjiye mu ndani baragukosora ugataba akisa bayikwere ikosa ugatanga we have common sense y'ikibazo uba washikirije bo ntibayifata uko bemeze babakeneye ko na santege wishire na sangrad wishire urumva rero ucusanga bigenda bigorana mu iyo sisiteme hakuru je mbona n'icyo
urakoze ugira umunsi mwiza urakoze ku byumviro byawe Innocent hagiye wavuze ko herereye he
Merele Bujumbura
urakoze ugira umunsi mwiza ego Thomas na uratwumva
yego ndabumva neza kandi ndabumva kandi cyane
uherere he gatoma
namahoro namahoro none
turaho turashima uherere he
merere rirongwe muri Malawi
rirongwe muri Malawi ivyumviro vyawe canke kabazo
je icyo ndashaka guterera ntagira ikibazo ngo nicyumviro. Ya urabona ibintu bijanye n'itoto n'igitangurundi cyane cyane nka komandinda ni ikifaransa cyane ikirundi cyacu n'ururimi kandi n'izindi ndimi kandi kikwije haba mu mayagwa no mu ndimburo no mu bindi byose bigize indimi nk'izindi n'ikirundi n'ururimi nk'izindi. Kubera ko abantu leta cyane itegura n'abazokora muri leta n'abazofasha abarundi bene wabo kuko n'umukuru w'igihugu umunsi mukuru yabivuze ko inshabwenge zundi zigenda kujya hanze zikagumayo bakoresha indi sisiteme bagategura abarundi nk'abarundi kandi bazokora mu Burundi bagafasha n'igihugu byofasha gusumba kwizinga ku ndimi tudashoboye zitari n'iziwacu musanga ntacyo zitumariye.
Hanyuma uko si ukuzoba Uburundi buri ko burikumira kupiganisha ku isoko mpuzamakungu gatoma we wumva bo uvuga ururimi gumva nabo gusa abandi nabo ikagenda gute
bo abo kuba barimo kwiyitambo uruhando mpuzamahanga kubera ko mu Faransa bakoresha Igifaransa
abasokuru ntuzi ko bavuga ngo uvuga rumwe nk'inka urakoze tu
n'ubundi zindi zaratunaniye none n'ubundi bakoze ikibazo
ahubwo icokogwa kugira ngo none ukagira nibaza muri iyo nyibazo ucabaza kuvuga ikirundi bigende gute icokogwa kugira ngo ubwo rurimi ruduzwe baruduze ico bicahe kubwawewe ikirundi kidasize inyuma
leta nibishaka kugwa rurimi igifaransa ruduga igerageze mu gutanga akazi bazokoresha ikibazo bigisha bahereze akazi abantu batukwigisha babanze kubategura arebere mani bo rata bishoboye aboreka bigisha no bashaka bakabakura mu bihugu bisanzwe bikoresha muri neza ku Senegal n'izindi
ugira umunsi mwiza
bagafasha bigisha bero kwaje ku kazi
murakoze ugira umunsi mwiza ego manuma aka jambo kanyuma hakogwa iki ku ruhande rwa leta namwe bwe mukora iki kugira ngo inyigisho mufise muzihe abanyeshure kandi utanga ico ufise niko mu kirundi bavuga aka jambo kanyuma ku mpande zose.
Yego murakoze kumbaza ico kibazo. Nukuri leta isaba kugira inguvu ubwa mbere nukuraba inyigisho zikajana n'ibihe hanyuma inyigisho zigafatira ku byo igihugu gikeneye kuko hari naho usanga inyigisho zimwe zitangwa mu mashure ari mpa gusa.
Hanyuma namwe abigisha bagenzi bawe
yego
kandi usongora umunota umwe gusa
abigisha dusaba leta cyane cyane yuko yodushigikira kuko mu bisanzwe harya kugira ngo umukozi akore neza nuko nawe abafashwe neza ko twama tuvuga tuti leta nidushigikire dutere intege no mu buryo tubayeho bwa bw'umushahara cyane ibikoresho mfashanyigisho kuko naho bamwe bavuga bati abigisha prema bafite ubushobozi buke n'ibikoresho dufise
urakoze Manuma Antoine
dusabye gushigikirwa cyane
murakoze
ntibafatire kuri ayo manota baronse
urakoze
ariko ahubwo ibe intango y'ukugira umushinga ukomeye w'inyigisho mu Burundi.
Urakoze Manuma Antoine nkibutsa ko twara urunani FNACEB Federation Nationale des Syndicats de l'Enseignant et de l'Education du Burundi n'urunani ruhurikiye mwabigisha mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Ejo nitwaguhamagara uzongere kutwitaba nk'uko ari wabikoze.
Yego murakoze namwe kandi nzobitaba.
Urakoze yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Nashwan bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Ninahazwe tuzogerageza n'ivyaduhira tubatumira mu bushikiranganje bw'inyigisho n'indiriro mu Burundi kugira ngo bishuri bazo bitandukanye bivugwa muri ico gisata. mukurindira mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika ahatandukanye kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu ahande turaza kongera igihe cy'isaha 12 makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda muhimbaza umunsi wo kwibohora muri Amerika natwe turiko duhimbaza umunsi wo kwikukira abafise akaruhuko rero mwese haba mu Rwanda canke ngaha tubipfurije akaruhuko keza.